Ikiganiro yaga ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu Bumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Amahoro nchuti na mwakunzi muteza vila makuru Uganda ya Gagwa Enter News. Nini nafuka Maria Karoni jenge kubashikiliza makuru mbifuriji kazi. Duhere ya makuru ya Rusenda, hivyo kajikivuga cy'umupira w'amaboko basket na volleyball mu ikambi ya Rusenda, byararangiye. Amaputo n'ibindi bya nkinega byaramaze gushingwa mu ico kibuga, aho uno munsi abakinyi bizo nkino bariko bisuganya mu migwi. Alexandre Bizimana yayaze nawe bakinyi.
Ishirahamwe rijeje inyubako mu ikambi impunzi z'Abarundi ya Rusenda, byarashinze amapoto ku bibuga by'umupira w'amaguru basketball na volleyball ku munsi wa gatanu igenekerezo rya mbere Ruhuma. Ikibuga kimwe kikaba kiri mikambi ikindi mu kibano. Ibyo bibuga byinjira mu mugambi w'ishyirahamwe ijeje impunzi HCR ku bufashe na ARD guhera mu mwaka uheze wa 2018 kugera ubu imigwi ibiri y'abakinnyi ba basket na volley imaze kuja hagaragara, aho barindiriye World Chad ari nayo igiye kuzokurikirana inkino muri uyu mwaka mushasha wa 2019.
Tuzigame mishake gome turafise imyiyerekano kandi turafise imyiteguro turiko turakora kugira ngo twitegure igana rira yo gukina urukino rwa basketball. Hama turiko turarondera abakinnyi babishobora hamwe kuko hari abatabizi bizosaba ko tubigisha. Niyo mpamvu rero turi mu myiteguro kugira ngo tubaze diforome ikipe ikomeye.
Bene kubakirwa ibyo bibuga aribo bakinyi barashima icyo gikorwa cyakozwe ku nyungu z'impunzi n'imiryango yabakiriye muri rusange. Tubamenyesha ko ibyo bibuga ari bya mbere byubatswe guhera igihe impunzi z'Abarundi zashikiye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Alexandre Bizimana Musenda, ikiganiro yaga.
Tubandandize Murongwe. Urusyo rumwe rudende rusya ibigori imurongwe ntirugikora. Umwaka ugiruhere abanyamurongo badafungura ubugari buhujwe n'ugo rusyo. Mihari Korodonsha dutegura inkuru dusomegwa mu Kirundi na Yvette Munezero.
Nigiye cy'umwaka urenga iyo mashini itagikora. Iyo mashini ikaba yafasha abanyagihugu babasangwa n'impunzi z'Abarundi kuronka bitagoranye ifu ya semure iyo njya yabo. Impunzi z'Abarundi zasyesha ibigori ku buntu, ariko abasangwa bagatanga amafaranga 50 ku kilo. Aho barimyi bariko barimbura ibigori, ariko nta yindi mashini ihari ya semure muri iyo zone. Icyo kibazo kikaba gituma ubuzima bugorana, kuko yari imashini imwe muri iyo zone.
Kubaha mu gatanga turasabye kabisa adra bakaraba ukuntu busubira mwimure yahora iduha ubufu bwa semure yahora idufasha rwose cyane abanyagihugu tukaronka semure tutarinze kwigura amafaranga menshi. Twabasaba kabisa barabe ibishoboka byose badufashe kabisa kurepara iyi mure dusubire kuronka ifu ya semure byoroshe.
Tumenyeshe ko iyo mashini yari yashinzwe mu 2016 n'ishira hamwe adra rifadikanije na USAID muri Barara Sud ikatanga.
Hirya gato mu gisagara cha Baraka abantu 200 ni bamaze gufatwa nako munda, abandi bane bafatwa n'ikiza cyakorera muri karitsiye Mwandinga ya gatatu mu kigwate cha Baraka. Ibyo byaturutse ku mazi mabi abo banyagihugu bihereza kubera icuma cyahora kibahereza amazi mva kuzimu ku metero 90 cyapfuye.
Tunaomba serikali tusaidie maji.
Tunasabye leta ko iyo dufasha amazi yo kunywa ngaha muri Mwandinga ya gatatu. Ukuri ibipompa byarapfuye cyane. Ubu dutembera urugendo rw'isaha yose kurondera amazi yo kunywa. Badufashe kabisa kuko nta migambi dufise, nta buryo dufise. Tugenda kuvoma amazi aho bita Kacungwe. Ubu ndiko nagenda urugendo rw'amasaha abiri kandi mvuye ku murima kugira ngo nze kurondera amazi yo kunywa.
Turangiriza amakuru yacu mu gisagara cha Uvira. Ihagarikwa ry'ibikorwa mu gisagara cha Uvira ryasabwe n'abadaharanira ibyiciro bya politiki mu ico gisagara gitabiriwe cyane uno munsi. Iryo hagarara ry'imirimo rije inyuma y'iyicwa ry'abasirikare batatu b'igihugu FARDC barashwe n'abantu bataramenyekana haraheze iminsi. Nino kuri ayo makuru avugwa mu gisagara cha Uvira ndangirije ko yagaye uno munsi. Yakoze cyane Sergio Bisimwa yabateguriye ayobowe na Yakobo Kaora. Jewe Maria Karoni nahazo nabibashikirije mbipfurije amahoro n'amahonda. Giraho muba mwubahwe na gahwane.